Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ku munsi wa kane niho Burundi bwakira incanco zo kwikingira umugera wa COVID-19 zingana n'5,500 zivuye mu Bushinwa, igihugu kikaba kiteze kwakira izindi mu minsi iza. Ariko mu gihe bamwe bavuga ko izo ncanco zitazoronka baziteza benshi kuko leta yanse gutunga nyisekeza ryo guhimiriza abanyagihugu, ishyirahamwe Olicom ryoryo ribona ko hazobamwo ibiturire mu kuzitanga. Mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 16 gitugutu mu 2021 turagaruka ku vyiyumviro vy'izo mpande zibiri. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Igihe incanco 5,500 zihingurwa n'ishirahamwe ryo mu Bushinwa Sinopharm zashika mu Burundi ku munsi wa kane, umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yavuze ko abazikeneye bazobanza kwiyandikisha.
Bagira tubamenyeshe yuko cyambere abe niko bamenya ko urucanco niruje gusubirira zangingo nziza. Byumvikana rero yuko tuteza kubandanya twikingira, dukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune, tukwizeza zingingo kwama tubashikiriza kugira ngo tubandanye twikingira, ko byarabonetse yuko naho umuntu aronka urucanco ntikibuza ko yandura. Ikindi naco nuko gupima yeye kubibandanya. Kuvyerekeye abenegihugu bipfuza kuronka incanco, ni kubushaka agahato karimwo uzobikenera azoza yandikishe kugira ngo tumenye ababa bakeneye izo ncanco. Mwabonye ko zibikwa ahantu hameze neza, nivyo kumvikana yo tujye tuzijana ari hose turondeza bipimisha kuko zeza kubikwa neza. Ivyo zofasha rero kugira ngo tumenye abazikeneye baba Barundi canke abanyamahanga ba mu Burundi, hanyuma tuheze turi dronse abazoba bazifuza. Uretse kwiyandikisha kugira tumenye abazikeneye, tuzomusaba yuko asinya gwa rupapuro nuko shiramo impuzo amafungo y'imeseri risaba yuko aronsa tagahato. Ivyo biheze azoheza ipimishe turabe ko atanduye, yaranduye tumuha umuti, hanyuma atanduye aheze aronswe ubucanze.
Kubera ko leta y'u Burundi ibandanya kuvuga ko atasekeza ryo guhimiriza abanyagihugu izogira, bamwe biyumvira ko izo ncanco zo kwirinda coronavirus zitazohurumbigwa. Ariko ku ruhande rwaryo ishirahamwe Olicom ryoryo ribona ko bazokwicandagisha bazoba benshi kuko n'ubu hari habahora bajya kurondera izo ncanco mu bihugu bibanyi. Urongo iryo shirahamwe gishinze kugwanya ibiturire Gabriel Rufyiri asaba leta y'u Burundi kugira ibishoboka byose kugira ngo abanyagihugu ntibakwe ibiturire.
Twavuze mu vy'ibiturire nuko tuzi yuko abarundi benshi ubu yabaza kwicandagisha mu bihugu duhana imbibe u Rwanda, Tanzania, Ubuganda, Kenya baraza kwicandagisha yo. Murazi ku bihugu byinshi ku isi no munsi bitemera ko abanyagihugu bibindi bihugu baza batamaje kwicandagisha. Ivyo murabizi ndako ko biko bigenda. Rero benshi bazoronderizo mpapuro. Bamwe bicandagisha cyangwa abandi bataricandagisha. Arico gituma ibintu by'igiturire, ibintu vya kamwana wa mama, ibintu vya kampinga yanje ari byo bizosha bitangura gukora. Ivyo ntidukekeranya.
U Burundi bwiteguriye kuronka izindi ncanco zo kwikingira COVID-19 zirenga miliyoni 2 mu mpera z'uku kwezi nyene kw'icumi. Urucanco ruva mu Bushinwa ruheruka gushika mu gihugu umuntu akaba gwiteza kabiri. Hagati y'incanco 2 hagategerezwa guhera ikiringo kiri hagati y'indwi 3 na 4 kubw'igisata cya ONU kijejwa amagara y'abantu OMS. Aha kabari naho ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 16 gitugutu mu 2021 kigarukiye. Mwakoze kudutega 2. Mwari kumwe na Emile Nibasumba, naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.